mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Kuri isaha radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi cy'Ikinyarwanda, twumvikanira i Washington DC. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese aho muri mutwumva, haba kuri radio, kuri mudasobwa no kuri telefone zanyu, mbahaye ikaze. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Twebwe ibyo biganiro ntacyo yuza kugira ngo ibyizwa shingiro ishobore guhindura, kuko turaje n'abarundi biyandikishije, turabona ko abarundi benshi twebwe ntitwari kubohegwa amaboko imugongo, nuko naka canke naka bataje ngo tubiganire.
Uyu ni Vice Perezida wa mbere w'Uburundi, Gaston Sindimo, ageze ikiganiro ku banyamakuru asobanura aho leta ye ihagaze ku bijyanye n'ibiganiro by'abarundi n'itora rya kamarampaka mu kwezi kwa gatanu. Kuri isaha kandi tuza kubagezaho raporo y'umuhuza w'abarundi Bwana Edward Nduwimana yagejeje ku Nteko Ishinga Amategeko y'u Burundi. Izo nkuru zombi n'andi makuru yo hirya no hino ni mu kanya gato mu biganiro byacu. Tubaye tubararitse, mugume hafi ya radio zanyu na telefoni zanyu. Amakuru tuhere i Bujumbura, leta y'u Burundi itangaza ko ibiganiro by'abanyapolitiki bidashobora na gato guhagarika umugambi wayo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Ni ibwirizwa shingiro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi, Raymond Zimana, agiye kuduha ibisobanuro birambuye kuri ingingo ya leta y'u Burundi.
Ariko arashikiriza ivyashitswe ko mu nama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko, Gaston Sindimwo ari nawe yaserukiye u Burundi muri iyo nama, yemeje ko leta y'u Burundi yafashe nkama ingingo y'abakuru b'ibihugu yo kongera ikiringo umufasha w'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mkapa. Abajijwe nimba ivyo biganiro bizobanza kurangira kugira habe amatora yo kwemeza canke guhakana ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro y'u Burundi. Sindimwo yishuye avuga ko ivyo biganiro ataca bibuza.
Ni wamenyesha yuko bwa mbere ibiganiro vyo gushiraho ibwirizwa shingiro ari ibiganiro vy'abarundi bose, si ibiganiro vy'abanyepolitiki cane cane biri hariya, nabonye ari ibiganiro vy'abanyepolitiki. Hanyuma twebwe ivyo biganiro ntaco bibuza kugira ngo ibwirizwa shingiro ishobore guhindura, kuko turavye n'abarundi biyandikishije, turabona ko abarundi benshi twebwe ntitwari kubohegwa amaboko imugongo, nuko naka canke naka bataje ngo tubiganire. Twebwe twafashe ineza y'abarundi kugira ngo ivyo biganiro bidushikane kuri ivyo bishingiro.
Mu gihe leta y'u Burundi yagumye isaba ko ivyo biganiro vyotahukanwa bikabera mu gihugu c'u Burundi, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko cari cifuzo, akemeza ko aho bizobera hose leta izogira icifashije.
Umuhuza si leta imubwira hakorera, umuhuza niba tubwira ati twebwe turabakeneye hacanka ahandi, twebwe ico tubavuze tuzomuherekeza leta mu vyo azodusaba vyose tuzomuherekeza kugira ngo ashikane ikivi bamuhaye. Si kuvuga ko azokorera nka Bujumbura, niba azoraba azokorera akorera mu Buganda, akorera muri hehe, twebwe nuko twemeye ko tuzomuherekeza mu ngingo zose azofata. Kandi ibiganiro nababwira be Israel na Palestine baganiye, nibavutse baganiye, ntibacaganiye kandi bacandura amahoro. Nibashaka tuzoganira bihere, badashaka tuzoganira tushika mu amahoro aboneke.
Ukibazo cy'uko leta izo kwitaba ivyo biganiro ikicarana nabo batavuga rumwe, Gaston Sindimwo avuga ko leta itaganira ahubwo irindira ibyumvikanywe ko n'abanyamigambwe, hanyuma ikabishyira mu ngiro.
Bwa mbere mumenya yuko ingorane zabaye mu gihugu ntizabaye ingorane za leta, ingorane ni iz'imigambwe. Twebwe muri leta tuzokora uko dushoboye kose kugira ngo imigambwe ije hamwe yumvikane. Leta si iganira n'imigambwe, leta ntizoja kubura n'imigambwe, leta izofasha imigambwe kugira ngo yumvikane. Ije imigambwe igashika ku ngingo iyi canke iyindi, leta zoyishyira mu ngiro. Leta twebwe tuzogenda duherekeza umuyuza, tumufashe, tuyugurure, tugire nte, hama abanyamigambwe baganire bumvikane. Twebwe ngaha ni ngaha tuserukira umugambwe, serukira leta. Tugenda nka leta ati mbega migambwe mwashize kuki? Mutabishise ko rero ntimuzotubaze leta. Leta izokora akazi ka leta, imigambwe nayo ikoze akazi kabo, ntibaje kumvikana rero. Tubasabye ahubwo ko bukumvikana n'ejo mu gatondo badushikirize ingingo bumvikane.
Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeje ko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yemeye imigambi itandatu yihutiwa ku gihugu c'u Burundi. Iyo nayo akaba ari ukubaka amabarabara abiri y'indarayi, rimwe riva mu gihugu ca Tanzania irindi mu gihugu c'u Rwanda, yose agashika muri komine ya Musongati mu ntara ya Rutana. Ikindi kigiye kwihutirwa no kubaka ibarabara riva muri Mugina mu ntara ya Makamba rigashika Bujumbura riciye mu ntara ya Rumonge kiretse by'amabarabara iyo nama yaremeye kunagura ibijanye n'uruja n'uruza mu kiyaga Tanganyika kwagura ikibuga cy'indege cya Bujumbura no kubaka ikindi kibuga cy'indege mu gihugu hagati I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'America mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Turacyari mu Burundi. Ibiro by'umuhuza w'Abarundi byakirije intama ishinga amategeko raporo y'ibyakozwe mu mwaka ushize. Umuhuza w'ibyo biro, Edouard Nduwimana, ubwe yasobanurira abagize intego ishinga amategeko y'u Burundi ko kimwe cya gatanu cy'amadosiye ibiro byagejejweho ari byo byabashije gusuzumwa. Umunyamakuru wa Amerika I Bujumbura mu Burundi Evariste Nzikobanyanka yabikurikiranye hafi aratubwira uko byari byifashe
Ayo matati umuhuza w'Abarundi avuga ko birarongoye byakiriye mu mwaka uheze wa 2017 agizwe hanini n'amatati y'amatongo n'iyirukanwa mu kazi kaba ka leta canke akabikorera utwabo umuhuza Edouard Nduwimana yabwiye abashinga amateka igitigiri c'abashikanye birego mu birarongoye n'amadosiye yakiriwe
muri ayo madosiye navuze abatwituye bose hamwe ni 4,434 bari mu madosiye ashika 27 amadosiye twakiriye n'amadosiye 107 amadosiye twasanze atokwakirwa n'amadosiye 20 amadosiye yashoye gusozerwa n'amadosiye 39 amadosiye akirikarigwa ni 68 hamwe n'amakete ashika 8 twandikiye inzego zitandukanye ni ukuvuga yuko muri dosiye imwe ushobora gusanga irimwo abene gihugu benshi
amadosiye uwo yashizweho kugira yuzurize abarundi n'inzego zibatwara avuga ko yatorewe umuti harimwo amatati y'amatongo yicabara mu ntara ya Rumonge hamwe na dosiye y'abakozi bo kuri bimwe mu bitaro byo mu gisagara cha Bujumbura bari birukanywe mu kazi kuzuriza abafitaniye amatati ntibyorohera ibiro birongowe n'umuhuza Nduwimana atanga igituma ibikorwa bidindira na bimwe mu bituma hari amadosiye atakirwa
hari usanga ababijeje badusaba yuko botanga umuco batihuta kubikora kubera babona yuko ngira ngo bataratahura akamaro n'uruhara rw'umuhuza mu gihugu ari usanga bamwe bamwe baba abashikiranganje baba abarongoye amashyirahamwe atandukanye batihuta gutanga inyishu n'ingoga ibindi bituma amadosiye atakirwa hari usanga abantu batwitiye ugasanga mugabo na madosiye akiri mu butungane hariho abandi usanga batwituye mugabo ntiberekane neza ico basaba icarico cyane ntiberekane neza n'uwo bitwarira wariwe
mu byaranguwe n'ibiro by'umuhuza harimo no gutunganya amanama ya politike ayagira kuri abiri yabereye ku mugwa mukuru w'intara Kayanza muri 2017 umushinga mateka Celestin Ndikumana w'umubigenga mizero y'abarundi yabajije umuhuza nimba hari cyayo manama yashitseko
harabaye ho retraite politique harabaho cafe politique mu Kayanza nashaka rero kubabaza abanyakubahwa muhuza w'abarundi aho mubona bigeze impact icyo byo byarashitseko mubona kigaragara bijanye n'ibibano mu vya politique na cyane cyane kubijanye n'akanyota mwari mufise kandi twahe tubashigikiye cyane ko gusubiza hamwe no guhuza imigambo yagiye iratatana nashaka rero kumenyaho uwo mugambi wo bugeze canke intambamye mwoba mufise muri icyo gikorwa
inyishu kuri ico kibazo nuko ayo manama yabereye isemo ibiganiro vya politike vyo hanze y'igihugu no kwiyunga ku migambwe mwimwe.
Kubijanye nkumbure ni ntumbero y'imigambwe ateza gusubiza hamwe nibaza yuko navyo ni hariho akarusho hariho mu nyuma y'ibiganiro hariho imigambwe havuye isubiza hamwe murazi yuko umugambwe FNL yagijya gahutu hamwe na FNL irongoye na Jacques Bigirimana yuko yavuye isubiza hamwe biturutse ku biganiro twa twatunganije. Turizeye yuko nabandi bifuza kuja hamwe no gukorera hamwe yuko arakaryo keza muri ibyo biganiro kugira ngo bavugane barabe ingene boheza bwakurikiza impanuro tuba twatanze n'intumbero tuba twatanze.
Abashinga amateka Pascal Nyabenda na Fabiano Banjija Nino batuwe mu ntara bubanza bashimira umuhuza kubona yarahagaritse zimwe mu ngingo za sentare kubijanye n'amatati y'amatongo. Bashima ko itongo ryo mu Kizina ritunze imyaka myinshi abantu 5,000 ryagira rihabwa umuntu umwe iyo ngingo igahagarara. Kubijanye na bamwe mu baba bitwariwe n'abavuga ko barenganijwe batorohereza urwego rw'umuhuza bibaza ko ruri ko rurabinjirira. Abashinga amateka basaba ko hotunganywa amahugurwa kuri mwe nabo bantu kugira batahura akazi umuhuza w'abarundi yashinzwe. Bujumbura, Evariste Nzikubanya, nka Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abatwomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikro. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turacyari muri Afrika y'Uburasirazuba. Mu gihugu cya Uganda, ishyaka riri ku butegetsi rifuza ko ryakongerera ububasha Perezida uriho Yoweri Kaguta Museveni ku buryo akomeza gutegeka indi myaka 17 iri imbere. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratubwira uko byifashe.
Ibyo Etienne, umugambwe uri ku butegetsi NRM uri kurondera kugirisha referendum y'ukongereza kiringo c'intwari imaze igihe kirekire ya Perezida Yoweri Museveni gushika mu mwaka wa 2035. Ibyo naho bigwanya n'abayoboye batavuga rumwe na leta bavuga ko vyotuma umukuru w'igihugu atwara ubuzima bwiwe bwose. Referendum y'ukongereza kiringo ca Perezida mu kuva ku myaka 5 kikaja ku myaka 7 izoba muri uyu mwaka wa 2018. Ivyo bitangazwa n'umuvugizi w'umugambwe NRM Rogers Mulindwa amenyesha ko iyo referendum itegerezwa kuba muri uyu mwaka mu kwezi kwa 12 mwaka uheze. Abashinga amateka bari bemeje itegeko ritahuriwe ko nabo bose rigenewe gukuraho ingingo iri mu ibwirizwa shingiro iziriza wari we wese arenze imyaka 275 mu ntunga kuba president. Iyo tegeko ritegekanya kandi ibiringo bibiri ku mukuru w'igihugu kuva mu mwaka wa 2021. Yoweri Museveni muri iki gihe afite imyaka 73 ararekuriwe muri iki gihe kwitoza mu bindi biringo bibiri igihe ikiringo ciwe kizorangira mu mwaka wa 2021. Ari mu bakuru b'ibihugu byo muri Afrika bamaze ikiringo kirekire cyane ku butegetsi. Museveni ni umwe mu bategetsi bo muri Afrika batari bake bariko bagerageza kongereza ikiringo cyabo ku butegetsi mu guhindura ibwirizwa shingiro canke bakoresheje ubundi buryo.
Nibyo Fideli, kuko tumaze kuvuga n'indi nkuru yuko mu Burundi naho igihugu Burundi buri hafi gutegura referendum ni kamara mpaka yo kugira ngo bongere mu byo bazakora ikiringo cyangwa se manda ya perezida w'igihugu. Ibyo kandi byakozwe no mu Rwanda mu myaka mike ishize, nuko ko mu karere k'ibiyaga bigari na Afrika y'Uburasirazuba kongera manda z'umukuru w'igihugu usanzwe uriho bimaze kuba umuco.
Iwanyu mu ntara
tuya
Karagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mbibutsa bakomeje kutwumva iwanyu mu ntara ikiganiro Radio rya Amerika ibagezaho kuva ku wa mbere kujya ku wa gatanu kuva isa saba zuzuye kumanywa. Kwisa yo mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ikigo kiri mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi gifasha urubyiruko gushyira mu bikorwa ibijyanye na technology n'imibare. Ikigo cyitwa ni mu Cyongereza Great Lakes Initiative for Communities Empowerment kiteguye guhagararira igihugu cy'u Burundi mu irushanwa ryo muri Afurika rizabera mu Rwanda ni mu kwezi gutaha. Mu kiganiro muri Isanga twajijeho mu kanya gashize, mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiye na Canisius Bindaba, umuyobozi w'icyo kigo kiri Bujumbura. Aha arabanza gusobanura uko ubwo bumenyi buteye.
Cya mbere ni uko nk'uko mubivuze ubwo buhinga bumaze iminsi buvugwa cyane, haba muri bihugu byateye imbere na cyane cyane ubu bigeze cyane mu bihugu bizi ko biri mu nzira y'amajyambere nk'ini wacu no mu bindi bice by'isi. Ubwo buhinga bwa STEM rero sinzi ukuntu nobasigura mu majambo y'Ikirundi kuko turacyarondera amajambo yo kubivuga neza, ariko ni ubuhinga bujyanye n'ubukorikori aho abana cyangwa umuntu ashobora kugira ibyuma ateranije akabikata hanyuma agashobora kubivanamo ikintu gishobora kumufasha mu buzima bwa minsi yose, ari byo twita amarobo. Nk'uko mubivuze bibandanya fata intuzenyi urugero ruhagije mu bihugu bimwe bimwe kubera basanze ari nkayo nzira ibihugu bimwe bimwe bitegereza gufata koko nk'uko ibindi byateye imbere byayifashe kugira ngo bishobore gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe tugenda turahura nabyo iminsi yose mu buzima bwa minsi yose aho dukorera, ni kugira ngo iterambere rishobore kubandanya rikura mu bihugu byacu.
Ko twumva ubwo bumenyi nk'uko bivuze butangwe kumenyekana mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, mu nzira y'amajyambere. Mu Burundi nkamwe bw'ikigo cyanyu mwatangiye kubwijukira ryari, mwatangiye kubumenya cyangwa kwifuza kubwiga no kubwigisha ryari?
Icyo ni ikintu cyanje mu kuva kera cyane, ariko kubera usanga ibihugu byacu rimwe na rimwe ubuhinga bwo kubikoreramo butari kirenga, ariko ngoma gushakisha ku ruhande kugira nshobore kurondera abantu ushobora kubikorana. Byanje mu kera nko mu mwaka w'2008 mugabo byagiye gushyirwa mu ngiro muri uwo mwaka uheze wa 2017 niho nashoboye kuronka abantu ushobora kubikorana. Ndabashikiriza icyiyumviro barambwira bati kumva ubishaka rero urashobora kwinjira muri uwo mugwi wabikora hanyuma nawe ubwo bumenyi ugashobora kubushikiriza abana b'abarundi bakabyiga. Kumbure muri kazoza hari gihe wosanga hari ababikunze bakabikurikirana nk'umwuga, ugasanga hari abashoboye gutora inyishu ibibazo bimwe bimwe bifatiye ku buhinga ngaho iwanyu mu gihugu.
Ego mu myaka mike cyane warashoboye gushinga icyo kigo mu Burundi, kikaba nacyo nyene ku byo twumva cigisha ubwo bumenyi, mukaba mwaranashoboye no kuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington ndavyibuka mu mwaka uheze aho mwaseruka igihugu cy'u Burundi mu gukora amarobo mugaserukira igihugu uwo mugwi mwari mwajanye i Washington. Mwashoboye kubwiga mu gihe kingana gute iyo robo mwagiye gushikiriza? Mwashoboye kumara igihe kingana gute muyiteranya mwiga ubuhinga bujanye na nayo marobo igihe kingana gute?
Byadufashe igihe kigera nko ku mezi ane, kuko nk'uko nabibabwiye kwari nko kuri mu mushike ahantu umuntu atari bwarime. Ntibyari byoroshye cyane, byadusabye amezi agera kuri ane umuntu agakora ijoro n'umutaga kugira ngo ashobore kuraba ko abana b'abarundi nabo bashobora kuza ku rugero rumwe n'abandi. Byadufashe amezi ane kugira ngo dushobore gukora robo ya mbere twashoboye guserukana muri ayo mahiganwa.
Wavuze ko ayo marobo ashobora gufasha abantu mu buzima bwa minsi yose, bimwe nko mu bintu byofasha ugwaruka no mu kibano canke mu gihugu ubwo buhinga bw'amarobo ni nk'ikihe abantu bashobora kumva yuko cyo bafasha mu buzima bwa minsi yose?
Nk'uko mu musanzwe mubibona aho muherereye ngaho muri Amerika. Ibintu byose sinzi ko murabibona ni iby'ubuhinga bwa none, byose bikozwe mu buhinga bwa none. Ariko cyane cyane ngarutse ngahi wacu, novuga ko tukiri ku rugezo rw'intango kugira ngo ubwo bumenyi bushobore kumenyekana, habe mw'abana bashobora kubikunda no kumva yuko babigize umutwaro kuri bo, ku buryo bashobora gukora ibikoresho bimwe bimwe bishobora gusahiriza nko mu buganga, gufasha mu buganga cyangwa kumenya kubikoresha cyangwa no mu buzima bundi bwa minsi yose mu bijyanye n'ubwubatsi, ku buryo usanga bashobora gukora ibintu bafatiye ku byo dufite ngaha, ibyuma dushobora no kugura hanze inyuma y'igihugu, mugabo bigatuma bagira uruhara baterereye mu iterambere ry'igihugu cyane naho baba baherereye mu ngo zabo cyane mu makominote baherereyemo. Nibaza ko cyane cyane twe turacyari ku rugero rwo kwigisha ubwo bumenyi, ariko muri kazoza ndize yuko ndavikunge ni abana nk'ubu dufite ku kigo baziga, urabona yuko ni ibintu bakunda cyane kandi babona yuko muri kazoza bizoteba bifata ikibanza gihagije mu bijyanye no kwiteza imbere.
None kanesiuse nk'umwana kugatumba yumvise ibijyanye n'ubwo bumenyi bwa STEM akumva arashaka kuburonka canke agasanga kumbure arafise iyo mpano yo guteranya utwo turobo utwo twuma, yohera he kugira tegure kazoza kiwuko kuguzoserukira abandi canke kuguzokubaka robo ishobora kugira icimariye igihugu canke imariye mu kibano, yohera hehe kuri wewe?
Ahantu hambere yohera ni ku ishuri, kuko ibizigwa dutanga nizigwa by'inyongera biza gusahiriza ibindi babize ku ishuri, kuko murabona mu bihugu byinshi bya Afrika harimo n'iki cyacu cy'u Burundi nuko ibintu byinshi tubyiga novuga mu majambo cyo bita mu kinyamazuru tewohi, ariko harakenewe urundi rugezo cyane yindi ntambwe dutegereza gutera, aho dutegereza guhuza ibyo twize mu mutwe bijye twafashe mu mutwe tukaraba ukuntu dushobora kubigira ibintu biriho
kubishyira mu ngiro,
mu kirundi gitombo gushyira mu ngiro ibyo bintu tuba twize. Rero nibaza hambere ho guhera ku mwana bikunda yohera ku ishuri akabanza agategera bijya byo ku ishuri bamwigisha, hanyuma agakunda cyane n'ibiharuro. Ibiharuro ni ibintu benshi batinya kuko nibyo dukoresha cyane mwa bino bintu by'amarobo, ni ibiharuro byinshi na fizike irimo kuko irimo ibintu byinshi. Ni ukuvuga amaze gutegera bijya byo mu ishuri byomworohera cyane yuko n'ibi by'amarobo ashobora kubyinjiramo cyangwa ibijyanye no gukoresha za ordinateur, uburyo ashobora kuzogira icyo afashije biciye na muri ubwo buhinga bivanye naho yobaherereye n'icyo yoba ari karakora.
Murakoze cyane rwose. Kino ni kiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika batangiye kuduhamagara ku murongo wa telefone barafise ibibazo n'ivyiyumviro. Reka tuje ku murongo duhere kuri David. Uraho neza David? Allo David?
Yego, ndi mu Rwanda mu rasirazo rw'u Rwanda. Ndashimye cyane ko ubwo mutumire mwadutumiriye. Ese ayo marobo umuntu yakora ibintu abantu bakora cyangwa hari uburyo bayakora bakayashyiramo ubwenge nk'ubw'umuntu kubasha gukora ibyo umuntu atabasha gukora, nk'uko avuze ngo yajya nko kwa muganga akabasha kuba yafasha abaganga, ese iyo ntabwo yabasha kwibeshya mu byo yakora byose?
Reka twakire na Etienne. Amahoro neza Etienne.
Amahoro.
Urahora komeye?
Yego, nawe murakomeye.
Yego, turaho.
None nk'uko abikoze, none nk'uwize amashuri yarahejeje yuzigiramo gute yoroka umushika nayo gute?
Reka twakire na Emile. Emile, amahoro neza?
Ego, ndabumva. Ego, naramukije n'uwo mutumire w'iteka wanyu. N'ukuri ni ikiganiro cyiza kwere kumviriza kirimo ubumenyi. Ibintu bijyanye na robotization n'ukuri ndabona umenga muri bihugu byacu bitari bwatera imbere, ndabona umenga byobanza kwigwa ko cyane kuko ibihugu byacu bitaratera imbere birimo abashomeri benshi cyane. Rero kuzamo iyo sisiteme ndumva menga bagiye gusubiza inyuma umugambi wo kugwiza akazi na cyane cyane mu bagenzi. Ama nk'amwibarizi wa mutumire ibyo ndabivuga nisunze ubu n'ubuhinga bukunze gukoresha cyane mu n'isosiyete kuri inzoga ya Burarudi mu Burundi. N'ubuhinga bwirukanye abakozi batari bake. Ama mutumire ndabibarira, mbega mubwira nk'ibintu muravuze ati ni ibintu muri ko murigisha abagene cyane cyane umuntu yogira ubukorikori mwamwira nk'ibintu umuntu yotangura kudaririgisha ko gishika nka bitatu nyamukuru mukoresha mu ibyo bintu by'amarobo murakoze
murakoze cyane Emile mushinga nahe kanisi subinda baduhereye kuri David
ego je nari megiye kuvuga bwa ruburezo bw'icyo amarobo ashobora gukora cyangwa twa tumashini kubyo twe tumaze kugera ko dukoresha amarobo bita amarovere cyane cyane akoreshwa n'abahinga mu bijyanye no kuca ku matere agoranye kuburyo ushobora kujya ahantu umuntu byomugora ko hashika bivanye ni n'ukungane hameze abyo nibyo twe dushobora gukora kugeza kuri ino saha ariko muri kazoza turifuza kuzoshika ku rugezo dushobora gukora robo ubwo buhinga bushobora gufasha kwa muganga cyane bugafasha abantu bamugaye kwiyunguruza urabona ngo ngaha mu Burundi cyangwa ahandi bataratera imbere cyane umuntu agwaye dufate indwara afite ubumuga usanga akoreshwa abantu nka babiri kugira ngo ashobore kuva ahantu ngashika ahandi ugasanga uwo muntu ubwiwe ntiyishoboje n'uwo wundi agenda amufasha inyuma nawe nyine ntiyishoboje muri kazoza turibaza yuko dushobora kubaka robo ishobora kuzodufasha ku buryo umuntu ashobora kuva ngaha agashika ahandi atawundi amutwaye ku buryo izo zindi nguvu zishobora kugira icyo zikoze muri uwo mwanya icyo nicyo ko twifuza kugera ko muri kazoza ariko ubu nk'uko nabivuze turacyari muri ku rugezo rw'inyigisho cyane kugira ngo aramutse akaba babikunda bakabyitabira bashobora no gukora ibindi birenge ibyo cyane bakafasha mu bijyanye n'iterambere bivanye n'aho baba baherereye n'icyo baba bashatse gukora kuko ukoze robo bivana n'icyo ushaka kuyikoresha bivana n'icyo ushaka gufasha nk'inyishu gutorera inyishu ku kibazo kiba gihari
nk'akarorero nka mu Rwanda barafise ajyama indege zitagira abadereva zirungika amaraso ziyakura ku mavuriro ziyarungika ku yandi mavuriro navyo nyene ubwo buhinga bwoja muri kategori canke mu rwego rw'amarobo
ego rwoje bijya mu rwego rw'amarobo kuko nayo nyene ni mashini umuntu ashobora ku bavuga gukurikirana ari uruhande rumwe atiri waravaho hantu ngagende akayituma icyo gikorwa ikagikora hanyuma aka mwanya ukaba muto hanyuma n'uburyo bwo kubikora mushatse kuvuga amafaranga ashobora gukoreshwa ugasanga igitoro bakoresha igikeye n'ibyo birimwo mu nyishu amarobo ashobora gutorera nayo amadrone nayo nyereye mu marobo nk'uko nyine ndakubwiza za mbere zishobora kugira icyo zimaze
Emile yabaje kubijanye no kubanza kwiga cyane uyu mwuga bakabunonosora mbere yuko ukoreshwa kumbure kuri wavuga ati uza gusubiza inyuma ibijanye no gutanga akazi mu bantu kuko yatanze akarorero muri Brarudish hamwe rikora inzoga mu Burundi ati ubuhinga nk'ubu bwaratumye abantu benshi babura ubuzi kuko ama mashini yatangiye gukora ibyo abantu bokoze we wo mwishurute
nogira ko atampungenge yogira kuri icyo kuko ahantu uko ndabizi henshi hakoreshwa amarobo nuko amashyirahamwe bivaye n'integuro y'igihugu cyangwa integuro y'amashyirahamwe barabaha uburyo bwo kwifashisha hanze igihe bavuye muri ako kazi rero abantu bateguwe neza bakaba bari bashoboye gukora ku kazi amamashini yokora nubwo bogera hanze bogira icyo bimariye si kuvuga yuko baca baba abantu baterewe mu ibarabara ariko ikindi nacyo cyane cyane novuga ni uko ku mashyirahamwe ategereza kumva yuko ategereza kujya muri ubwo buryo nibyo hari bitokorwa byose n'intuzenyi n'imashini kuko n'izo mashini n'umuntu agishyiraho kandi akaziha ubwo bwenge niyo mpamvu bayita intelligence artificielle ku buryo bidashobora ibyo bikoresho gusubirira umuntu ku buryo buheraheje cyangwa umuntu ku buryo adashobora kuboneka nibaza ko icyo kitoba impungenge cyane kuko no mu bihugu byateye imbere cyane n'ubu baracyakeneye abantu murumva ko bavuga ati dushomaje mu bwaka hanini bitewe n'amamashini ariko bitewe na n'icyo no kwita conjoncture economique y'igihugu bivana n'ukuntu ubuzi buboneka ku masoko y'ubuzi biba bitewe cyane cyane n'amamashini ego
Uyu rero ni Canisius Bindaba ni umurundi ayobora ikigo kiri mu gisagara cya Bujumbura gikora gifasha urubyiruko gushyira mu ngiro ibijyanye na tekinoloji n'imibare n'imibare kugira ngo bakoremo za robo. Ni mu kiganiro muri Sanga mu kanya kacu na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka ikiganiro kama muzacyumve ejo mu gitondo isaa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika. Mwese rero nongiye kubashimira aho muri hose mwakurikiye ibiganiro byacu kuri isaha kuri mikoro hano i Washingtoni. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mukomeze mugire ibihe byiza.